Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiza ibiganiro vya byo mu kirundi mu Kirwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 16 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'imbu 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Kubera iki uwota mu biki adakunda adakubitwa kudeta ijwi wagasore baranize ngenda ndumwe n'umwami ngize Karoli baraniga ariko micombero barakuye bashaka ruhande.
Uyo ni Sylvestre Ndayizeye arongoye gisata cimihari yegamiye mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi avuga ko ababirigi bafise uruhara mu mabi Burundi bwagiye uracamwo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye amatora mu Rwanda aho umwe mu bakandida Frank Habineza avuga ko bandanya guhiganira kibanza cy'umukuru w'igihugu atitaye ku bitangazwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Aba birigingo nibo nkomoko yose ibibazo vya politike Burundi bwagiye buracamwe kandi ngo ababirigi baranagerageje guhungabanya umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD bibatakwa amazi. Ivyo vyavugiwe mu birori vyo kugaragaza inguvu z'umugambwe CNDD-FDD vyabaye kuri uyu wa gatandatu mu ntara ya Muramvya. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidele Antoine Nsabimana.
Sivese ndaize arongo igisata cimyari yegamye mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi yatangwa yibaza igituma abirigi bicamwe mu ndongo z'u Burundi abandi bakabakura ku butegetsi ariko nibicwa. Iyo ni nayo mvo yatumye batanguza urugamba.
Kubera iki uwo umubirigi adakunda adakubitwa kudeta yicwa wagasore baranize ngenda ndumwe n'umwami ndize Karoli baraniga ariko micombero barakuye bashaka ku ruhande bagaza bashira ku ruhande mugabo haje ndadaye baciyizo cyo dushinga igisoda turakora birashimwa igisoda cy'imyaka 40 cyo Burundi turacihanga n'amabirenge menshi nta katuranga kanini kwa dufise mu rugamba uretse mu Rwanda dai gusa
ku rugamba CNDD-FDD yari kiragwana gwatumye ibiganiro vyatumye igisirikare n'igipolisi gicangwa nabahoze mu ishamba maze haba amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yashikanye umugambwe CNDD-FDD ku butegetsi. Intsinzi ya CNDD-FDD Sylvestre Ndayizeye avuga ko ababirigi batayinezererewe kandi bagerageje guhungabanya uwo mugambwe
babandi karaziriringa na cane cane ababirigi CNDD-FDD sumugambwe w'ababirigi kandi ugira ngo bawinjiremo bizobagura haragiye twazitara indani aho bagumya abanga bamwe biyumbiye yuko bo kwigira bo kwikura ku butegetsi bwabo 2010 tujya matora tubakubita impupu baja mu ibarabara kuko hari no mubiri gasunika inyuma yabo ati uwo mugambo witwa CNDD-FDD tutazi ni mu butugwanirize tuzobahera ariko twibwo twibagira yuko muri twebwe indani mugambo CNDD-FDD umubirigi yamaze kwinjirayo kandi ninjirira nyaho kuko yinjiriye muri umunyamurambya w'iwanyitwa Yeremiya.
Sylvestre Ndayizeye avuga ko imitego yose y'ababirigi bagiye barayisimba kubera ubumwe buri hagati muri uwo mugambwe.
Mu mugambwe CNDD-FDD turi umwe abari muri wo nta by'abahutu nta by'abatutsi birimwo. Umuhutu w'imbwa atumba igihugu icyo ari cyo tuzomugwanya umututsi w'imbere akimazi atabonetse rambeje igihugu tuzomugwanya naho duhagaze CNDD-FDD afere umuhutu n'umututsi bakoranye iteri ntambwe neza busumba y'abatutsi bonyine bakoranye cyangwa abatutsi bonyine bakoranye. Umwe yinjirira aha kubera akahise akazana undi akinjirira aha kubera akahise akazana ugasamusenyera ku mugozi.
Uretse ababirigi Sylvestre Ndayizeye yemeza ko babangamiye uwo mugambwe hari n'izindi ngorane ziva mu banywanyi b'uwo mugambwe aho naho akavuga nk'umunoho wa bamwe n'ibyaha by'abandi bahawe ibiti muri uwo mugambwe.
Twashize Imana imbere mugabo asike Bujumbura basanga umugabo nkanje afite akana kangana n'imfura yiwe kagakobwa. Umugambwe CNDD-FDD ufise ingorane z'uko hariho ababona ifaranga imitima igahava gukoroka bakagera meru igihe cyose abagumya banga mutazotinya gusambana igihe cyose abagumya banga mutazotinya kwiba ntimuhave muduhenda ngo Uburundi turashobora kuyobora ngo bushike iyo dushifuza kubushikana.
Sylvestre Ndayizeye yamenyesheje ko abagumya banga umubiri wananiye cyangwa batwawe n'umunoho bagiye gufatirwa ingingo.
Uwo muntu uramushyira mu mabanga agaca umwanzi w'umugambwe ari wa mwibarutse wambira tibega mwriyo ministeri tuwara harimi mbanza mingae duhe abadu fashije mbja politike kongi duwe nawa kumyabangu unanakti mwikiri buke basanga yanga jijijana kukira tuwiru fekore yu tuwakure mwaya mabangu aseyaba na nilgo buzima butanga ukabuhumu kumyabanga chango mwasangi ya mbja politike aliku sanga hanini wihute buhumu habara wawo ugodaba habara niwa kibu waga kukusa naba kenya ruga mbara piste kwa dogo dogo uwotu tuwa ufatana chane chane minu ituwa uhusamba ituwa ufatana na kiige mitangenu mudamu kanaaka zogie mugambo sendepe sukupa mwabanga kusa no mugambo zangushira kuruhani
Silvestre Ndayizeye yagiriyeko yihanikiriza imbonera kure zifata abagore babo nabi imuramvya Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel amatoni aragwa mu 2000 ibifungurwa yarabikijwe n'abanyagihugu mu ntara Kirundo mu bigiga rusangi abo banyagihugu bafashe uyu mugambi inyuma yaho abajejwe ntaro babatereye akamo kabasaba kuziganya mu ntumbero yo guhangana n'ibiza by'uruzuba n'inzara n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Darurinze ari mu Kirundo mu Burundi
inzara yateye mu ntara ya Kirundo kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu mpeshi y'uyu mwaka yarasigiye icigwa abajejwe intwaro imvura imaze kugwa hakaboneka abashobora kwimura abajejwe intwaro bavuga ko baciye bahimiriza abo barongoye kuziganya umwimbo mu bigega rusangi abanyagihugu baritabiriye ako kamo byemezwa na Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo
twahisemo kubahimiriza kugira ngo babike koko uwo mwimbu ntibawusesagure uro mu bigega rusangi hariyo mu makomini atandukanye hariyo umwimbu utari muke wababa nk'amatoni 2000 ayo ndibaza ko hageze gutera abene gihugu batazohunga bana gose ngo babure imbuto batera ije tubigira kugira ngo bategekanye ino baranafise bari basanzwe bafise n'akageso ko gusesagura iyo baronse umwimbu ari ku buturavye ukuntu bari ko barabigenza turabona ko akamo bakitavye neza
ivyo n'abanyagihugu ubwabo baravyemeza ariko bavuga ko hari ikibura kugira ngo ivyo basigarana mu mazu bimare kabiri
kamo ko kubika mu bigeruma hata mu mashiramu bamwe mwarya bizu cy'amahanga hari twarakitavye baragiye turabitsa nuko mahanga hari se twabikije tutagiye turonka iyo bikenye twagiye tujana utundi tusigarana mu namuhera two kujya ino nizo kibazo kihari kintu nakumbati naki kumuntu umuntu yagiye aronka so tujya mu iri kitu katatuhe nzara yo ikaciguma ngere kwirabura ngere kwa nakumbati gahari nakajumbu nta nagatoke ishwe nta nakimwe
hari n'abavuga ko batashoboye kubitsa basigura ko basa nabimburiye mu gifunsi
umva igihe cy'intu cyarageze cyangwa tafanya twarimo tulimye mugabo nta mbuto twabonye yugutse guteranya kubera nta muntu yarafite amafaranga ngo asume mbuto bega naho yari iri wasanga umengo ni kure nahago basa n'utuntu tw'udutungo tw'uduhena nari mfite twose ndafite ndatumara n'arakinga nari mfite ndakoshira ko bigiye kwanka rwose nanjye ngomba gutagonomoke nuko hanyuma akavura kacakaragwa nshandindira ko ndarindira kugeza igihe akavura kagwiriye
kuri abo umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko biteguriye kuzobafasha
nivyo hariho abene gihugu muri bijya bihe nyene batashoboye kuronka akabuto n'abakaronse baciye batera karonka gake batera hato cane mu bure bishobora gushika ko mu mezi yo gutera mu kw'icenda mu kw'icumi ushobora gusanga bafise batavyo bafise bazotera abo nabo nyene twarabiyumviriyeho turiko turashyiraho ikigega kintega bizoza naco nyene abene gihugu bari ingunganije bariko baraterera kugira ngo turonke imbuto yo mu kwicenda kuri bene abo bantu
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko bahimiriza cyane abanyagihugu gufashanya mu kibano uwo mutware avuga ko gufashanya mu kibano bizotuma ata muntu agita ugwiwe kubera inzara hagataho umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko babandanya gutanga imbuto ku banyagihugu nk'umuceri wo kurima mu myonga mu Kirundo mu raruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
umukandida umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda yatangaje ko yiteguriye gukomeza kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu atitayeho kubishikizwa cyane cyane n'umugambwe uri ku butegetsi ngo utangaza ko warangije gutsinda abatora ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari i Kigali mu Rwanda
ku munsi wa gatatu hatangijwe gahunda yo kwiyamamaza umukandida watanzwe n'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije atangaza ko urugendo rutarimo kuborohera kuko bagenda bahura n'ibisitaza mu nzira uyu muyobozi yemeza ko inzego za leta zibafasha iyo bazitabaje
umuyobozi w'akagari ni chairman of FPR mu kagari umuyobozi w'umurenge ni chairman of FPR umuyobozi w'akarere mayor ni chairman of FPR na governor ndetse w'intara nawe ni chairman of FPR mu ntara niyo mpamvu abantu baboneka babaje kumobiliza bazi nsi babahamagara bakabafatya amamodoka byose bishoboka urumva twebwe tuhanganiza imbaraga zose ntabwo ari ibintu byoroshye twebwe nta muntu nta n'uwo mudugudu dufite wavuga ngo araza kutuvugira uretse iki kibazo cy'uko ari abantu batazwi bagenda babuza abaturage kuza cyangwa babakanga icyo ni ikibazo gikomeye kubera ko nuvuga ngo tuba twahaguruse dufite za sonorisation dufite amatente dufite iki dufite abantu bamwe bo muri komite babaje bavuye i Kigali ukagira hano no ukabura abantu uva kuba ari ikibazo gikomeye cyane
Frank Habineza yavuze ku magambo aherutse gutangazwa n'umukandida w'ishyaka rya FPR Inkotanyi ko ibizava mu matora byamaze kumenyekana Habineza asanga iyi mvugo y'ishyaka riri ku butegetsi inyuranije n'imyitwarire yaryo mu bikorwa byo kwiyamamaza
niba bavuga ko amatora yarangiye aravunikira iki ajya gukora kampanye ko mbona barimo gutanga amafaranga menshi cyane baravunikira iki ko niba bazi ko amatora yarangiye biriya ni ukuvuga ngo njye icyo nakeka ni ugushaka kugira ngo yizeze abantu biwe ko bazatsinda ariko ntabwo kuvuga amatora yarangiye arabizi yuko dufite abantu badukurikira kandi batwumva kandi barabizi yuko ajejeho gakeya bose twaba mumaraho abantu niyo mpamvu arimo gushyiramo amafaranga menshi cyane niyo mpamvu ubona iyo abikora byose bakora ni uko abizi yuko agibesheho gakeya yabona make cyane tukamutsinda ariko tubizi ko turacyizeye intsinzi ntabwo turacika intege
avuga ku bushobozi bwo kwiyamamaza Frank Habineza yasobanuye ko bitaboroheye gusa yemeza ko bishakamo ingufu zose rimwe na rimwe birimo no kwigomwa byinshi
ubushobozi dufite bukeya bwacu burahagije tuzabukoramo ibishoboka byose kandi turizeye yuko kampanye tuzayirangiza cyo gucyoza tukizeye muzi nk'ubu ibi bya kampanye byabaye ngombwa ko tufata ide ngo njye natanze n'inzu yanjye ni ukuvuga ngo nina niba kwishyura inzu yanjye izagenda niko bimeze nta kundi nuvuga ngo utemeye gufata risike ahubwo iyo risike twafashe ubu yoroshe kurusha izo twafashe mbere gutangira ishaka gusa rya politike ya opposition mu Rwanda niyo risike ikomeye cyane kurusha risike yo kujya muri kampanye n'ejo bundi nafashe indi risike narabonye nationalite ya Suède nonye ndayisubiza niyo ni risike ni risike muzindi zose maze iminsi mfata ningira imana nzabona amafaranga yo kwishura
uyu muyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije yemeza ko nubwo batabona ubwinshi bw'abaturage aho baba bagiye bitabujije kwizera ko bazabona intsinzi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi Habineza asobanura ko abaturage bababwira ko batinya kuza kumva imigabo n'imigambi yabo ariko babashyigikiye kandi bazabigaragariza mu matora Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko mu gihe gito bamaze batangiye kwiyamamaza yishimira cyane uburyo inzego z'umutekano zibafasha nubwo hari abantu bagenda biyoberanya bakabavangira Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Asumta tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza
Mina ndeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike Ntorere Kazoza cha studio Ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika. No munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu: Honorable Sylvestre Bikorindagara, Seruki Mugambwe Sanya Frodebu, Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe Radebu, hamwe na Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem, aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteko muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi. Aho akaba ari mu gihe umugambwe Sanya Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro, n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Faustin Ndikumana, mwarakoze icigwa uno munsi mwumugerageje kwihweza, mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokarasi bigaragara nibihe
haracara akahaze. Kuko niyo tuko turumviza amadiskuru y'abana bariya, hariyo n'abashaka kwigarukiza gutegura amatora gusa. Babona ko demokarasi iteguye amatora biheze, demokrasi bavuga amatora gusa, ibindi ugasanga arabibangiriye. Nabandi nabo usanga navuga amatora, usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane mukira amatora kugira ari byo bashikira bishikira, ugasanga na opposition cyo bimeze n'ukore d'opposition, ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho nko kwenza karimbi rimwe. Njye mvuga rero yuko ku ruhandwa rwose haracari cyo guhindura ingendo, naho bimwe tubifise mu mategeko byemera, mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngiro,
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara runini kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba ku butegetsi no muri opozisiyo. Urabona yuko hakira kantu gahaze ngira turaza
ego mu mwaje tubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho. Mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose munarashobora kubibona, namugira muti
hanaho ashobora kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona mukabona neza ko hakira gahaze
agahaze ni neza na neza tuva tugaruka ko kumbure
ukabona ko hari gahaze. Mugabo kwitwa yuko nk'imigambi hari mu ndoro imigambi hari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuzunga ashobora kwateje indi mugambo udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivyivya maigate do droit de chance biranitse amategeko amwamwe separation de pouvoir iri amategeko amwe baravuga ati baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ni vérité publique navyo baravuga ko amategeko yabihari mugabo urumva ko hari zimwe zimwe bavuga ngo ntidushobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute, urumva ni ibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere. Ayo naho ribinza mvuze bya spécialité de pouvoir civil et pouvoir militaire, usanga ahantu ugasanga abapolisi ntari kuba rubaha nk'inzego zimwe zimwe iziza ba procureur parke canke n'ibicu, ugasanga hari akoresha igikenye kijanye n'ubusirikare, ugasanga nabo kuba rumva yuko demokrasi abatwe bari hejuru. Ibyo rero ni ibintu byihinduye guhindura ingendo separation y'ugutandukanya ubutegetsi hoho nabo naracagoranye, hari abantu bashigisha gukoresha ubutungana muri executive, hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontorora kugira ikontoro ibikorwa byabo, ishobora urumva mu ngendo haracariho ako gukosora.
Reka kumbure turazagaruka ko tuze kuranka kumbure naho dufatira gahanga turabe icokorwa. Reka mpe ijambo Honorable Bikorindagara, muravye namubwiye muri Sahanya Frodebu uno munsi ntambwe tugeze ko muri ibi umuhinga yaje kutubwira byerekana ahari intwaro rusangi mubona mu Burundi uno munsi tugeze tugitije hehe.
Murakoze umushinga ntahe Faustin ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeza kuba ko ariko bimeze mu Burundi, yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigiki ibyo byose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ibintu ze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya regle d'ora majoritati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition ibaho aho mu bisanzwe iteza kuba gutyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracyari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngomba shike ibyo byose yavuze ndabyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse n'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambye myinshi none bimigambwe myinshi iri hehe ko mbona niyihari yitwa kwari ngwiza murongo gusa myinshi iri mu kwaha k'ubutegetsi iyihari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugira irabutswe iraburabutswe
no buraburuzwa gute kumbure
kuzwa gute ni byama byumvikana mu maradi urambatse urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu bacahora bafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambwe ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ivyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi iriho nuko umugambwe uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashyira ufite amashuri make mugo kugira bakubwira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu uze gukorera ku rugacyo usanga utegeje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko uwumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari myinshi
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradiyo byerekana ko umugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabaka cyane
ndakubwiye mu maradiyo yahe ko hasigaye iyo sanganiro gusa naho nyine sinzi ko musohora byose bibabyagiye ariko ubaba yizi cya abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayihari kera bumviriza iradio yitwa RP ya gose barayumviriza ubu ntayiha awe n'izindi uzizahavuye urumva ntari hagahaze tuvuze tugiye muri ibi bya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ibyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mugakorana cyahamugaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation nuko ubutegetsi buca bubyita ngo n'umugumuko ya kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabizi mugo ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama jeno bahakaruro kama nk'ibyo by'inama twebwe muri Sahanya Frodebu turi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kw'indwi Sahanya Frodebu yemerewe gukora ku mugaragaro warasabye inama twogira kuri Meridien twari kubambe Hotel Source Dinir twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atugira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga ubutumire ku bantu b'abanyacyubahiro tubishyira 29 twagiye kuyigira uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ibyo n'ibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho utwitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi by'igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka nkenguzamateka ugasanga biciye hari
none ubundi umushingamateka tuzo kuba ashyira imbere ibyumviro by'umugambwe cyangwa ibyumviro by'ubwiye
by'umugambwe iyo bitumbereye mugabo arinda gutora kurikije uko abyumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wawe mwumvishije birakunda mugabo ngo guhe ako karuka ka maramazi icyo gihe batora umuntu yari yabaye icegera cy'amere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard. Mu gitondo baramwanze nka bose, ku mugoroba bamwemera bose. Wivyo ubisigura gute? We ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya. Donge ntibakiri n'amashinga mateka.
Abajije umwana umwazi watano basangira, nawe wanze umubanyi wawe umeze nkawe usangwe.
Reka duhe ijambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi. Mugira muti mu mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokarasi.
Ica mbere nagira ngo tubare twumvikane nuko turi ko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe tuko turatera ya demokarasi. Niduhere 93 nivyo Honorable Bikorendagara vyavuze ati erega imigambwe myinshi uguhiganwa n'ibindi twabitanguye 61. Nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene. Nuko uvuga dutereza amashu nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55. Niho twovuga tuti inzira
ya demokarasi
twagiye turatsitaraha reka turabe ingene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turabye iyo tuvuye kuri iyi myaka 55 hari ikintu bita stability. Urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokarasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguma gitekanye no kuvuga stability. Aricyo gituma rero uriko urubaka demokarasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 ntiyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gatya akadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye ntiyagire rero umuntu aca yidohora ubutsinze ntibatsindeho n'ubutsinzwe ntibatsindeho. Burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ivya demokarasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na ubuta.
Cari kiganiro nturere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
N'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Juti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibigano twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashije mu bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye. Turabashimiye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turatekamo mubandanye kumbiriza ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mugire rero amahoro n'umunsi mwiza mwese.